Abanyeshuri barengutse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Rumonge yashye mu ntara y'icese mu kigo gifungirwamwo abana bari munsi y'imyaka 18. Abo bana baturuka mu mashure ari mu ntara ya Rumonge. Bane muri bo bava ku irisi ya Rumonge, batatu nabo bava ku ishure ryisumbuye ry'icashi iri muri komine ya Bugarama. Icaha c'umushikiriza amanza ya Republika mu ntara ya Rumonge yashikirije sentare ko abanyeshuri bagirwa n'icaha gihanwa n'ingingo y'79 y'ubutabana vyaha c'Uburundi. Iyo ngingo nayo ikabije n'ibyo gucyoza umukuru w'igihugu. Abo banyeshuri ko baburanirwa n'abashinzwe manza batatu bavuye mu mashirahamwe yiteje gato y'akabana FNADEB na OIDB ubugira gatuno abashingwa manza yarungitswe n'ishirahamwe ry'abakenyezi bizi by'abategeko mu Burundi byitwa AFGB mu finyafunyo y'Igifaransa. Ubwo rubanza rwaranzwe n'impari hagati yo bashingwa manza hamwe n'icyaha cy'umushyikiriza manza ya Republika. Bose hamwe bashingwa manza babwiye sentare ko umuntu yagirwa n'icyaha gatwe kiwe, bongera basaba icyaha cy'umushyikiriza manza ya Republika mu ntara ya Rumonge kwerekana neza ibyemezo by'icyaha cagira abanyeshure cyane cyane kana igihe no kugene cyakozwe. Mu gutanga ibyemezo cyacu umushyize amanza ya Republika mu ntara ya Rumonge yabwiye sentare ko ibyo bitabo byabikoreshwa n'abanyeshuri mu ishure kandi kigiye babironka atawigeze amenyesha yuko amafoto y'umukuru w'igihugu asibanganije. Aho rero abashingwa amanza babwiye sentare ko ibyo bitabo haheze imyaka itatu biko byakoreshwa n'abanyeshuri benshi, baca basaba cyacu umushyize amanza ya Republika mu ntara ya Rumonge kwerekana ko abanyeshuri aribo koko basibanganije ayo mafoto y'umukuru w'igihugu. Icyari cyacu umushyikiza manza Republika mu ntara ya Rumonge wewe yagumye yembanga ko abanyeshuri batigeze bamenyesha ko ariko barakoresha ibitabo bisibanganije. Abashingwa manza aho abanyeshuri bashye babwira sentare ko mu bisanzwe amakosa nkayo niyo bisite akaba yarakozwe ahanwa hisunzwe amategeko y'ishuri. Kuri ibyo icyari cy'umushyize manza Republika mu ntara ya Rumonge yaciye abwira sentare ko ibyo gusibanganya amashuri y'umukuru w'igihugu ari ibintu byarenze urwego rw'ishuri maze bija ku rwego rw'igihugu ibyo yise ampleur national. Icyari cy'umushyikiriza manza Republika mu ntara ya Rumonge yaciye asabira abanyeshuri umunyororo w'umwaka hamwe n'amafaranga y'amande agera ku 50 kuri umwe wese muri abanyeshuri. Ubwo rubanza rwaciye ruja mu mwiherero rukazosomwa mu minsi 15. Abavyicwi n'abashingwa manza b'abanyeshuri bihweje ingene imburano zagenze, bize ko abanyeshuri bazokwezwa na sentare bagasubira ku mashuri. Mwomenya ko abanyeshuri aheze indwi zaba zitatu bafunzwe bakaba bose hamwe biga umwaka w'8 w'ishuri shingiro. Ku mugamukuru w'intara ya Rumonge Fidelite Ishatse, Juju ya Amerika.